Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti na mweba kuzi wa radio Nzamba gati kakawe kazi umakuru yukuru umusi uambere tukina kirezo ya mnani mnyandagaru umakuru mbili na mnangu na kabiri amakuru tia here kungi ngo kuru nguru zikurikira atabariza awanyoro mawero yomu Burundi kwa wataronga yivyo kufungura wikuye akona kamo katego ni shirahamwe lihara nila gateka kama nyororo Burundi apo de ash Petero Claver mboni mare rongo ye mkaza kumumva asigura ko ivyo viva kubwinshi bw'abanyororo bari mu mabohero mu bijanye n'amagara y'abantu naho hari umukenyezi n'ikibondo yarahejeje kwibaruka bitavye imana hari kuri wa gatanu uheze mu ikambi impunzi y'inyarugusu muraza kubikurikira aho mu gihugu ca Tanzania ngo amakenga akaba ari menshi mu mpunzi z'abarundi kubera bavuga ko ataruga mbere hapfa abakenyezi bagiye kwibaruka bikeka ko ari uku titabgaho bikwiye umera zo ya makuru nkuko mumenyereye ku misi yose ya mbere mukurikira amakuru y'inkino Aigle Noir akaba ari yatahukanye igikombe c'inkino kitanguza ihiganwa ku rwego rw'igihugu ikaba yirahiye Atletico New Oil turaza kubabwira n'ayavugwa muri basketball kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwaramutse mwese duhereye mu makuru avugwa mu butungane bw'inyuma y'intambara umugabo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu kiganiro wagiranye n'abasirikare baravuganye inkomoko y'izina ryiswe ikibuto cy'intwaramiheto bakunze kwita ikibuto cy'umusirikare atazwi bavuga ko ni umusirikare azwi ariko ko abamwishe batwara ico gihe ari nabo bahavuye bahindura n'izina ry'icibutso bakacita umusirikare atazwi Dr. Emmanuel Nkunziza umuhinga yakoze ubushakashatsi kujanye niho nyabwoko avuga ko ivyashikirijwe n'uwo mugwi ari kinyoma ceruye abandanya avuga ko intumbero yavyo atari yo kunywanisha abarundi ahubwo ko ari intumbero y'abagize uwo mugwi bihaye yo guhuvya no kuzimanganya ukuri kuri kahise ku Burundi no guteranya abarundi idonido na bela mugisha
mu kiganiro abagize umugwi sever bagiranye n'abakuru mu gisirikare cy'u Burundi ku nteguro ishigwa mu ngiro n'ingaruka kwihonya bwoko uwo mugwi uvuga ko yakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu ndayicari arongoye uwo mugwi abajijwe na General de Brigade Ignace Sibomana yaragerageje gusigura inkomoko y'izina ryiswe icibutso citiriwe umusirikare ntazina yiguze u Burundi Pierre ndayicariye ariko akaba yavuze ko uwo musirikare azwi acasaba abasirikare kumufasha gutahura ingene intwazangabo yo kwicirwa mu kibanza gikikujwe n'amakambi n'ibindi bibanza bicungerewe n'abasirikare wamwishe ntafatwe
Iyo avuze soldat inconnu bashaka ndabwo kwibutsa umusoda atazwi tubibutse ko 72/29 havugwa yuko mu gihugu cyose hategekanijwe amasoire d'ensemble Capitaine Kinyonzi Dodolin Rock yavuye kuri pare izoje kuraba lotere yaho Swaribera amakuru dukiza tubwira yuko yafiriye entre ari soldat inconnu na kan yitwa Muha camundonderera mwege muri abasoda ingene mu Robert yo kwicira Capitaine Dodolin Rock muri yo trajet akazimira nibatore naho yazimiriye capitaine officier na enquête ntaje kibuka nibyo bibazo tugendana turi muri ezacho kandi bibazo bihambaye
Dr. Emmanuel Nkunziza umuhinga yakoze ubushakashatsi kubijanye n'ihunyabwoko avuga ko ivyo umukuru w'umugwi Sever yavuze ari kinyoma kandi ko bifise intumbero yo kubiba amacakubiri mu Burundi
byerekanye yuko inzira intumbero yabo yo gufovya kahise ku Burundi na cane cane kajanye n'ihunyabwoko uvigura batanze ngo yingene ngo hitwa cyangwa ingene ngo izina ryaho ryahindutse uretse ko ari kinyoma uretse ko abandanya ibinyoma batanguye bavuga abibonekeza ahubwo yuko bijya muri yanzira zoshimikira guteranya abatutsi bava i Bururi n'ahandi kugufubya kukwambika urubwa igisirikare ariko asubira kubiba urwanko mu Barundi
ico kinyoma kivugwa na Emmanuel Nkurunziza Pierre Claver ndayicariye ntahakana ko gikogwa ahubwo avuga nk'uwumwunganira akacita mensonge d'etat ico twokwita mu Kirundi ikinyoma categuwe n'intwaro
jewe kubera nabaye mu radio nkakora muri diplomasi nkakora muri ibindi mwo by'amatora nama ndabe nyene mu kibi tubesha nkababara cyane mu kibi turabesha kubuye usakrifya mama papa lo frère la sœur bakagenda we kugira ubeho Le mensonge d'État.
Docteur Emmanuel Nkurunziza akavuga ko icibutso c'umusirikare yiguze igihugu ari icibutso cubakirwa intwara miheto ziguze igihugu batarenze kwandika amazina yabo kuko bashobora kuba ari benshi baguye ku rugamba ahatandukanye baha iteka igihugu akavuga ko byatanguye nyuma y'ingwano isi yose ya mbere
mu bihugu byose byagize intambara harabaho ibyibutso nk'izi ni icibutso ni umugirwa uriho mu isi watanguye mu mwaka wa 2002 ka abasirikare bari baguye mu ntambara y'isi yose ya mbere ibyo uko ujye mu sirikare kinyobye dodore yapfuye babazi ngo bishe umukuru w'igihugu n'icumi bajye bagombye kumara abatutsi bo muri ubu abirenze ko ahubwo abihindukize byitirigwe ibyo uko ari babatutsi kuko wabona avuze n'ijambo rikomeye biteye isoni ku muntu wakorera umugwi w'igihugu iyaba umuntu agomba kuvuga ukuri yari kwerekana yuko ahubwo bakuyeho izina ry'umuntu cyitwa icibutso cy'intwara miheto ziguze u Burundi zose
Emmanuel Nkurunziza akaba yanavuze kandi ko umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wamaze guta intumbero yo kunywanisha wari warashiriweho n'amasezerano y'ahusha awutegekanya tubibutse kandi ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ibikorwa by'uwo mugwi biteye ubwoba hari mu kiganiro yagiranye n'abarundi baba hanze y'igihugu mu ntara ya Ngozi
arakoze Bela Mugisha tubandanye ubijanye n'agateka kazina muntu ikibazo cy'ibifungurwa bike mu mabohero ari mu gihugu kirateye umuti muhagaze ishyirahamwe afode hashyira hanze n'agateka k'abanyororo icyo shyirahamwe rikabona ko ubukene bw'ibifungurwa buva ku banyororo benshi bari mu mabohero ugereranyije n'ibitigiri ayo mabohero yategerezwa kwakira iryo shyirahamwe rigasaba ko abijejwe botorera inyishu icyo kibazo kuneza abanyororo kurikira Pierre Claver Mbonimpano ngo ishyirahamwe APODH
amabohero yatinda kujyamo abanyororo ibihumbi bine n'amajana ane na mirongo icyenda na bane uno munsi hariyo hafi ibihumbi cumi na bitatu aho rero urumva n'ibyo bafungura iyo abanyororo babaye benshi igitigiri kikaba kinini siko rero baca bongereza n'ibifungurwa baronka urumva rero indya baterwa kuronka amagambo baterwa kuronka acagabanuka ku buryo benshi usanga umunyororo ajya igica ntikize gushika hamwe rero usanga bariye ibidakwiye hanyuma bakagira bashaka banarwara iyo badafise ab'iwabo cyangwa abagenzi babasariza ngo baje kubaraba abagenzi babagemuriye nta kwezi guhera nta nzu zitatu zigihera tucumvise mu ibohero ntanaka ngo indya zabuze ngo bamaze iminsi ibiri batarya cyangwa bakaronka ingufu gusa ntibaronke ibiharage amavuta yo ntakivugwa umunyu ntakivugwa hanyuma rero hari igihe babaha ibiharage bimaze nk'imyaka ibiri byahunzwe nk'aho bizana ugacanira umengo n'amabuye urumva rero nk'icyo kurya abanyoro babirye birabagora nabo byatutsi ni ukuri ndayishimiye umukuru w'igihugu yamavuga yuko abanyoro by'abanyoro babikurikirana akavuga yuko agira ikigongwe umugabo ntahagira ikigongwe bataha ntitubona icyo byungura amabohero kuko igice gihe cy'abanyoro kiguma ari cya kindi nicyo gituma tumwe tuguma tuvuze induru tugira tuti nyabura abanyoro n'umurabigenzi bamerewe kuri yagiye kurira abanyagihugu natwe tuguma tumubirira kugira ayo munsi tudukorora nayo abanyoro baba badutumye aho bakaronka uwo baririra
Pierre Claver Mbonimpa ariyamiriza kandi ingene abanyororo bafungiwe vya politike n'abagirizwa kuba bari mu migwi igwana bafashwe abanyororo nabo nyene ngo bategerezwa gufatwa hubahirijwe agateka kabo nubu nyene kurikira Pierre Claver Mbonimpa
hariho rero abanyororo bavuga ko ari banyagupfa kandi nivyo mu mutwe w'abategetsi bagomba kubica babizi babigira gusa kubera kuko hari n'abantu bagirizwa n'ibintu bya politike hari n'abantu bagirizwa yuko ngo bari mu migwi irwana hari n'abantu batanze n'ibigo cy'irwanda abo rero batanze n'ibigo cy'irwanda bo abantu nk'abandi ni ukuri ingene bafashwe kuganira ahantu bamaze iminsi kuva bagishika muri yohero gushika uyu munsi badasohoka hanze n'umunsi n'umwe abo n'abagereranya yo nk'ubwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kubera ubwimo bwo muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hariyo abantu benshi bari baciye imanza zo gupfa abo rero bose bari babegeranije mu byumba bimwe gushika hamwe batasohoka ngo babone izuba hanyuma babona umuntu yagiyeyo yiyirabura amaze y'amezi atatu atabona izuba ugasanga umengo ni umuzungu abo rero muri icyo gihe twebwe turirwa turiruka tujya tutirabura aba bantu abo kwicwa nabo baciye imanza zo gupfa hariyo amategeko ariko rero twatumvikanye n'abayobozi biratinda biragenda neza bakaza barekura bakaja ku zuba nk'amasaha abiri canke atatu ku munsi nabo banyuriro rero bitwa abona ba politike nabo bitwa abona abagwanyi nibyo bari bakwiye kugira hariho amategeko abagenga n'abanyuro bagira ibyaha bikomeye baguma ari abantu ari uburenganzira bafise
Pierre Claver Mbonimpa ngo ishyirahamwe irani agateka k'abanyororo apro de h
inzamba
hadu inzamba agateka kawe turabandanya n'amakuru tubateguriye hariya mu gihugu cya Tanzania umukenyezi Nikibondo yarangije kwibaruka baritavye imana mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania inkuru zitangwa n'ababa muri iyo kambi bakurikiranira hafi imibereho y'impunzi bakavuga ko umukenyezi n'umwana wiwe bazize kutitabwaho bivuga kandi ko abakenyezi batitabwaho bikwiye hakaba hibonekeza abatari bake bitaba imana bagiye kwibaruka mu biringo bitandukanye ido ni dona Karine Dusabe
igiteye amakenga impunzi z'abarundi bahungiye Nyarugusu ngo nibitigire by'abakenyezi bapfa bariko baribaruka uwo yitavye imana ku munsi wa gatanu ngo ari muri benshi bahitanwa n'imbanyi bagiye kwibaruka ngo naho bigoye kumenya ibitigire n'amazina y'abitaba imana udakora mu buvuzi bagiriza bamwe mu banyatanzania bakora muri ico gisata ko hambavuye kutitaho abo bakenyezi babagirira nabi mu kubakomeretsa mu bimba by'irondoka umviriza umwe muri izo mpunzi asanzwe akurikiranira hafi ingene babayeho
uyu mukenyezi yapfuye muri iyi minsi ku wa gatanu bakamuhamba samedi nawe yapfanye nyene n'inda yari yagiye kwibaruka ariko amazina yiwe sinashoboye kuyamenya kandi kuyakurikirana usanga nyene bitoroshe hanyuma mu ijoro y'icyenda ubundi yarapfuye acasiga uruyoya kandi yabyaye neza muga mu nyuma acatakaza amaraso menshi ndagikurikiranye numvise ko hariho abaganga b'abatanzaniya bazakorera nabi abakenyezi baba bagiye kwibaruka bityo bituma amukomeretsa mu gitereko
aravuga kandi ibitigiri yashoboye kumenya mu mazone makeya y'iyo kambi n'ubu tumwumvirize
abakenyezi barahura n'ibibazo bidasanzwe igihe bagiye kwibaruka ndamuri venteye hapfuye abakenyezi batatu abo nabo nashoboye kumenya hariho abandi benshi ntashobora kumenya bo mu yandi mu mavilaje hanyuma mu izone y'icyenda ndaza abashika babiri
uruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba ntituraronka ubuserukira ishirahamwe ritabara imbabare kwa Rouge mu ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo avuze kuri iyo myidogo y'impunzi
hadi inzamba agateka kari mu gusozera mano makuru tubateguye kwashikiriza kuri wa mbere umakuru w'inkino Aiglet Noir niyo yatahukanye igikombe cy'inkino zitanguza ihiganwa ku rwego rw'igihugu ikaba yirahiye Atletico New Oil mu mupira w'amaboko basketball naho umugwi runani niwo waraye utahukanye igikombe cy'ihiganwa ku rwego rw'igihugu umugwi watahukanye n'ubundi bushimwe butari buke n'inkuru ya Alexandre Niungeko
duhere mu mupira w'amaboko basketball aho umurwi w'urunani watsinze New Star amanota 76-65 mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa kuri uyu w'Imana aho urunani rurangije ihiganwa ryose rutsinzwe urukino rumwe gusa gutyo umurwi w'urunani ukaba ariwo uzoserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu hamwe ni banki BBC urunani rwaciye kandi rushikiriza abakinyi batanu n'umumenyereza aho Kangabo imiduga itandatu. Iyo miduga yiyongereye ku yindi itandatu yari imaze gushikirizwa abakinyi bigenjeje neza kurusha abandi muri iryo higanwa. Mu rundi rukino rwabaye kuri uyu w'Imana, Dinamo yatsinze Remesha amanota 73 kuri 59. Dinamo ikirangiza ari ya gatatu inyuma ya Jimmy Kana yabaye ya kabiri, aho ni mu gihe Aigle Noir yarangije ihiganwa ari ya nyuma. Mu mupira w'amaguru naho kuri uyu w'Imana hariya kuri Stade Urukundo Ingozi, umurwi wa Aigle Noir niwo watahukanye igikombe c'inkino zitanguza ihiganwa ku rwego rw'igihugu ry'umwaka w'2022 ushira w'2023. Aigle Noir yatsinze Atletico New Oil penalty 3-2, inyuma yaho urukino rurangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Aigle Noir yaciye ironka ibahasha y'imiliyoni 10 z'amarundi, New Oil nayo ironka miliyoni 5. Aha mukamenya ko ihiganwa rizotangura ku munsi wa gatanu za. Turangirize muri handball, aho ihiganwa ryari kundwi igira ndwi ku munsi wa gatandatu. Intwari zatsinze Ambassadeur ibitsindo 20-0, Golden Tsinda Galaxy ibitsindo 37-27 ku munsi w'Imana mu bigeme. Rumuri yatsinze Galaxy ibitsindo 39-17, SOS nayo itsinda Rukinzo bitayoroheye ku bitsindo 29-26. Brothers na Muzinga nabo baranganije ibitsindo 29.
Arakino ya Alexandre ni unge koni nunga hadu chedu soze la makuru kwa kote wa shikiriza edi kudu na azwe na wa shikirije ndabifuji kuruwa negwa yohu wanyu nomu vyanyu na hubuta.